intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Turabahaye ikaze mu kiganiro cy'ugwaruka ndafise ijambo. Uno munsi ugwaruka batubwira ibyo bagona ku iterwa ry'amabuye ku nyubakwa zikoreramo ikinyamakuru cigenga iwacu ni mu gisagara cya Bujumbura. Ibyo byabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere ishira uwa kabiri. Ikiganiro muriko mugishikizwa na Francine Kanyange.
Ndafise ijambo.
Mbere yuko ugaruka bashikiza ibyo bagona tubanze twumvirize Abbas ndaje umutima atubwire uko byagenze n'icyagira cy'urongoye ikinyamakuru iwacu ijyo giwe tukaba turikesha radio Isanganiro.
Byatanguye nk'igihe cy'isaha imwe z'ijoro tubona rero aba bavijire bajeje gucungera umutekano b'abasivile baje amaso bayakanuye hari umuntu aduteye ibuye ubundi navuga ati ndabonye ikintu mugose ndakibonye neza cyakamanganye simenye iyo kigiye. Hari abapolisi babi inyuma y'ikigo cya iwacu turabasabaza barundi baranyaguka barafasha nyanabo bagenzi babo kuraba ibyo ari byo. Ibi bintu nibaza yuko gushaka gutera ubwoba kumura amenyeshamakuru nabo ni nkingere gihambaye ya demokarasi. Ushaka ko demokarasi ihungabana uhungabanya amenyeshamakuru.
Inyungu z'igihugu iyo zigeramiwe ni ngombwa tuvuke ubwo ubisha tuti niwo uvamwo ajya umukuru kizira kumutuka kikizira kumubwira ukuri.
Uyu ni umwanya w'ugwaruka Alain Majesté Barenga ari mu Bubiligi arerekana ingene ikinyamakuru kiriko kirabangamirwa kubera akazi gikora ko kumenyesha amakuru.
Byabaye bishyire ikinyamakuru iwacu birateye amakenga kuko ni igihe amatora yimirije kandi umenyesha amakuru uruharagwe rurakomeye muri iki gihe rero kumva ko batewe amabuye bagasangaho n'amabuye birateye amakenga. Na cyane cyane ko icyo kinyamakuru iwacu no munsi ariko imwe mu bibenyesha amakuru bigigaragaza gukora umwuga wo kumenyesha amakuru nk'uko utegerezwa na cyane cyane ya makuru acukumbuye bita investigation. Ni kinyamakuru kitorohewe muri imyaka itari mike uravye ko hatari bwahere n'ukwezi kumwe icyo kinyamakuru kironse gasopo y'ikigo cy'igihugu kijejwe ibimenyesha amakuru sense kubera inkuru bari bakoze bakoranye n'ubuhinga mu bya politike Julien Nimubona. Ikindi nacyo nuko bishitse mu gihe n'umwe mu bamenyesha amakuru asanzwe arongoye gisata cya politike yahaswe kunyuruzwa nk'uko twabisomye muri ico kinyamakuru. Birateye amakenga ku mugabo kumenyesha amakuru, birateye amakenga ku bamenyesha amakuru. Ni kinyamakuru kitorohe muri iki gihe kitari gito kuko uri kuraraba ni kinyamakuru abamenyesha amakuru bane bayo bamaze umwaka kurenga mu mbuto. Ni kinyamakuru uno munsi gifite ikibazo cy'uburyo kubera bamwe bafasha Uburundi batagiha uburyo nk'uko byategezwa kumera. Ni kinyamakuru kandi kigaragaza gutanga inkuru zicukumbuye hagati mu gihugu ariko kubera gutega ubwoba bamwe mu bamenyesha amakuru bayo uno munsi bariko baraheba umwuga bajya mu bundi buzi. Kubera iki ni kinyamakuru nibaza ko gifite n'abamenyesha amakuru benshi bahaciye bashimye kuja mu buhungiro. Numva rero nk'umuntu birateye amakenga birateye ubwoba ku mugabo wo kumenyesha amakuru na cyane cyane rero muri rusange ko twimirije amatora rero barituye ubutungane twizere ko igipolisi mu minsi iri imbere botubwira icyo bashitse ko amatohoza akanyaruka ntagume mu itohoza kugira umugabo wo kumenyesha amakuru ubandanye utera imbere.
Majesté arerekana kandi ingene igikorwa cyo kumenyesha amakuru Burundi kibangamiwe n'ubutegetsi
bishitse mu gihe atahirwa gutoga itegeko ryo kumenyesha amakuru. Bamwe n'abandi bavuga ko ibyari bifite utuntu tumwe tumwe dufite akamaro nk'udafunga umenyesha amakuru naho benshi barineguye ko ritegeka kumenyesha amakuru kuvuga aho yakuye inkuru. Ibyo rero mu karangamutima k'umwuga wo kumenyesha amakuru bidasana neza. Twavuga ko muri Afurika Burundi bwonyine bwo bufite umenyesha amakuru mu Burundi ari mu mbuto Florian Irangabiye suwo gusa abamenyesha amakuru babiri b'abagore bari mu mvuto muri Afrika nta ntambwe biri niho muri Afrika Burundi bwonyine bwo bufunza abamenyesha amakuru b'abapfasoni. Hariyo n'undi w'umugabo asanzwe apfunzwe kandi ico bazira ari umwuga wo kumenyesha amakuru birateye amakenga ku mugwa kumesha makuru kuri demokrasi ku kwisanzura mu gushyiriza ibyiyumviro ibyerekana ko ari somo kandi atakindi byo babigamije nkuko abasanzwe babironga bavuga atari gutora ubwo bamesha makuru kugira nabakemwe amesha makuru basigaye bavuge zankuru zukuye yenja zitavuga ibiriko biraba mu gihugu kandi warashima no munsi niko bimeze nibaza ko ama radio menshi zankuru zicukumbuye mbesigashe nizikibaho amesha makuru ntibagishika ku rubuga n'abasanzwe barongwe menshi makuru bacu babyitwaza bavuga ibintu by'uburyo mugori kuraraba no gutega ubwoba rero birateye agahinda birateye ubwoba kandi bandaje uku nta nkeka ngo kumesha makuru mu Burundi urazimangana.
Nathan ari muri Uganda atise NDDDD kuvije ku butegetsi yamitoteza abamenyesha makuru
usanga turaraba ibikwishishije nyamakuru iwacu ibitangaje ariko birababaje cyane ariko birahise source checking ibitangaje nta kuntu kinyamakuru iwacu coba kutangaza birahigwa bindi binyinshi makuru barangajwe amaradiyo aturikwa abandi barafungwa rero navuga umugambi uri kurangurwa n'intwaro ya gahutu intwaro mbi yasinzi desitete ya chokoladuhure ya fuka ndakwinshi mwazi ntumbero bafise ko ariyo kwangaza abarundi ko ariyo gutubira ibimenyeshamakuru ko ariyo gupfunga abamenyeshamakuru navuga ntibitangaje ariko impanuro na leta y'u Burundi leta y'umugambi sinzi desitete eta navuga yakabutora ibuka ibyo bimenyeshamakuru ariko yatokeza ibuka abamenyeshamakuru ariko bapfunga ko aribo babasanze mu ishyamba iyo bari bari bakabavugisha bakabavugira maze ijwi ryabo igasesa kaca abona ikinyamakuru ariko ntibabyibuka ku bw'iki ku bwa leta mbi ku bwa leta yibaza icyo yarwaniye umubare cyane ku bambuze uko leta yasenze ndetse ikiri mu ishyamba ntabwo abamenyeshamakuru barayigeraho ariko navuga nibo bambere bahanze abamenyeshamakuru nibo bambere bahanze ijwi ryo kumenyesha amakuru mu Burundi ariko nimba uko biri kose azogira igihe atunganye ibyo abona azogira igihe abanyagihugu babona ireta mbi yabo naho babibona ntihagire icyo bazoshika ntihagire icyo bashika kumbo yagira imana izotabara abarundi n'u Burundi ibintu bikazasubira mu buke.
Alan ari muri Congo ati byose bibakubwira ukuri kubiba mu gihugu ni kuvugwe
ibintu abandi bamaze kumenyera iyo yegereje amatora ko leta ya CNDD-FDD ibura inyishu z'ibibazo by'abarundi hanyuma bagacyagiye igihe yiruka kwa bose baba ariko barerekana iyo ariko biragenda nabi muri icyo gihugu. Ibyo rero ni ibintu biza byerekana yuko demokarasi iguma ihabwa ku munsi uko bakeye uko bwije ni ibintu biteye agahinda ko abantu bahigwa kubera umwuga wabo aho amaradiyo aturigwa yanda kugagwa mu gihugu kibeshya ngo cyase demokarasi. Ibi ni biteye agahinda ko umukuru w'igihugu asigaye agenda akabwira abarundi yuko abasuma bazi abantu banyegeje igitora bazi kandi yababariye abarundi bari mu maya amaganya bari mu bukene butagera uko bungana. Umukuru w'igihugu agenda kubimenyesha amakuru akabwira abarundi ko azaba agomba gutembagaza ubutegetsi azaba atanze igitoro kugira igitoro kibure ariko akavuga yuko adashobora guhagarika abaretse baba bari abonye ko abantu bazikagira ibibazo ku bantu bapfunzwe benikenze bagirwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi bamwe bikabaviramo n'urupfu ariko n'ubunya bakaba bakiri mu mbuto bamaze imyaka hafi cumi bapfunzwe mugabo ariko barabitegura ubunye bakavuga ko aba bari yuko bahora mushyanganje wa mbere arapfunzwe umurimo w'umupfunzi harimo uko yashatse gutembagaza ubutegetsi nabo nyine bakabaza cyamuha barakumva n'abandi bababarira umva n'ibintu bigeze ahantu hateye ubwoba rero umurundi wese arimo cyamenyaga bakwishyira ahabona nubwo wumva ko kunyuruzwa numva ategwa amabuye umva ni intwari ya Dogoraduhure igereje abarundi aho batakibona ikintu na kimwe cyo gukora. Ibyo rero twebwe ugwaruka tubona yuko n'ubundi ari ibintu biguma biza bisubiza inyuma ugwaruka bisubiza inyuma igihugu rero akaba yahageze aho ugwaruka ubonye yagereje amatora duhaguruka by'ukuri tukagwanyereza twivuye inyuma.
Bakoni ari mu Bufaransa avuga ko ibyo byamuteye ubwoba
nk'abandi barundi benshi bashigikiye ubwigenge na demokarasi mu Burundi ndafise ubwoba bwinshi ku bimaze iminsi bishikira ikinyamakuru iwacu n'amamenyesha makuru wacu iwacu umuntu yovuga ati nyenze ko arico kinyamakuru gisigaye mu Burundi gikora ku mugaragaro cigenga kandi kigatanga amakuru atohoje neza yubahirije amategeko y'igihugu kandi kigakurikiza n'amategeko ngenderwa ko uwo mwuga wo kumenyesha amakuru haraheze rero igihe ico kimenyesha makuru gitega ubwoba n'ukwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ibimenyesha makuru sense hari n'abamenyesha makuru b'ico kimenyesha makuru bahohotewe abandi bagatega ubwoba n'abakozi b'iperereza iyo yose biteye amakenga kerekana ko ico kimenyesha makuru bashobora kuba ariko bagitera ubwoba kugira ngo gihindure uko cabara gikora gikora uko bashaka canke kitavyemeye bashobora no kunacugara n'igisubira gukora ibyo navyo ni ibintu byo kugwanya no kuyamiriza kuko abisubiza inyuma intambwe uburenganzira bwo kumenyesha amakuru mu Burundi eka kandi nishingiro rya demokarasi mu Burundi aho ryari rigeze abenshi makuru bayiwacu bakora neza umwuga wabo ibyo nibaza ko atamuntu numwe iyo bihakana kiretse gusa abo basanzwe batanezerezwa n'ivyo bavuga aho babatera ubwoba nibaza yuko bafise umugambi w'uko bohindura ingene abo bantu bakora
bako ni ahamagarira kandi abamenyesha makuru kudacika intege mu kazi zikabo kubera ibyo biko biraba
twebwe tuvuga tuti aho kubatera ubwoba no kubahohotera byo bavyiza ahubwo babakebuye ahubwo bakoze amakosa hanyuma bibaye ngombwa bakabona ko bikenewe bakaba nabitwarira imbere y'amategeko bakabihanirwa nimba ari amakosa baba bakoze ntibikwiye ko bama babatera ubwoba jewe rero ubu nashaka kumenyesha ko mu biteye amakenga kurusha ibindi byose ari na cyane cyane ubwo rwego rw'ibihugu rujejwe kugenzura ibimenyeshwa ku sense ibisanzwe ubwo rwego rwa rusanzwe rukwiye gukingira uwo mwuga n'abakora muri uwo mwuga bakoze nabi naho rukabahanura nusaba rero abarongoye ubwo rwego kwikebuka bagakora akazi bajejwe neza bakareka gukoreshwa n'ubutegetsi niho ubwigenge bwo gufungisha amakuru buzogenda neza ndateye kandi akamu abarundi bose aho bari haba bari mu Burundi n'abari mu mahanga kugira urunani kugira dushigikire ikinyesha makuru iwacu n'abamenyesha makuru bacu tubatere intege bakomeze inguvu muri ubwo bwigenge bwabo kumenyesha amakuru baduhereze amakuru meza nk'uko bahora babikora ndanateye kandi intege abamenyesha makuru ba iwacu nimukomere cyane kandi ntimucike intege ugumane ubwira musanganywe kuduha amakuru atohoje neza kandi meza nk'uko musanze muhora mubikora ahubwo munarushizeho Leta y'u Burundi imenye yuko iyo hari ubwigenge bwo kumenyesha amakuru demokarasi itsimbatara umutekano ukamera neza eka n'igihugu kikagenda neza ntibarondere rero ko ibimenyesha makuru byose byokorera mu kwakwa leta ahubwo bareke abakora uwo mwuga bawukore bisanzuye
Vanessa ari mu Bubiligi ati iryo totezwa nirihagarare
ukuri nk'ugwaruka numiwe naringewe ibintu byasize ubwenge n'ibintu bidatanga umutekano muri jewe nta mutekano mbisi nafisemwo nkacangara ukagiyumvira no kubarangura uwo mwuga bawurangura muri ico kinyamakuru iwacu ukuntu bamerewe ukuntu imitima yabo bameze bigaca bivangana n'ukuntu hari uwakubaguwe nyine n'ukuri igipolisi mu ntera ya Gitega n'ubundi byashikiye ibintu n'ukuri jewe nabyakiriye nabi nabyakiriye n'ukuri umutima wanjye n'utekanye je nkasaba yuko bugira kubahirizwa abanyamakuru nibo bamenyesha abanyagihugu n'abamenyesha abenyegihugu aho igihugu kigeze uko bimeze uko hagati y'imigugu bimeze uko isi yose ikiragenda none bataronse umutekano badashigikiwe bizogenda gute igihugu kibayeho gute abanyagihugu bazobaho gute batazi ibiko biragenda uko igihugu caraye n'uko caramutse n'ukuri jewe nk'ugwaruka n'ikintu cambabaje nacakiye nabi kandi saa vrema bagiswa koze babagarukireko
ukakubuza kuvuga uzorugaragaje
Sao ari mu Burundi avuga ko amatohoza azokwerekana bakoze ibyo byabaye kuri iyo nyubakwa ikinyamakuru iwacu.
Kebayiga abona bagizi ba nabi. Unabonye cyitwa ndiye atakamatohoza. Ndego tujeje tujeje tibikora hanyuma bagirwa n'icaha na bagahano n'abagizi ba nababo. Hanyuma ndego tujeje kurega matohoza nibasanga hariho abo barayirwa n'icaha nk'icyo bakaza bakahano akaje kere butumane rero kire cyokoze kuryo byose urana bagira matohoza nibasanga hariho kega bashobaga sengeje
Hervé ari muri Côte d'Ivoire ati muri demokarasi abamenyesha makuru bategereza kuba bafite uburenganzira bwo gukora neza akazi kabo
ibintu byo gutera ikinyamakuru iwacu biri muri wa murongo wa CNDD-FDD wajya leta ya Ndayishimiye bari mu murongo wo guhoza umuntu wese yagira icyo avuze ko biriko birabera mu Burundi kugira ngo ntihagire umuntu agira ikintu na kimwe avuze ko murabona ikinyamakuru iwacu ari mu binyamakuru byandika bigashyira ahantu ku mugaragaro bigashyira ahabona ibintu byose biriko biraba bitagenda neza uno munsi nacyo rero ubwo ni ubutumwa bagihaye bati nabo basubira kuvuga turakugara turahunga turagendeza erete ya taroi niyo za tero nesanze taroi ni kuvuga ko rero ikiri wa demokarasi cyose mu Burundi bamwe muragikuraho muri byarine bimeze amatora baratangira gutera ubwo bimenyesha makuru kandi ngo ni n'ubutumwa bahaye ibindi bimenyesha makuru byitwa ngo birakorera aho i Bujumbura mu gihe hari ibindi bisanzwe bikorera mu kwaha k'umugambwe CNDD-FDD k'ubutegetsi nta nkuru tumva nk'asanganiro ngirashyikirije cyangwa imboneshe irashyikirije muribuka yaba hakiriho demokarasi nko mu minsi iheze nk'intego y'itegeko yemeza amafaranga leta izokoresha yaba hakiri izindi radiyo zari birasinereje muri aya mahera batoye gukoresha ariko uno munsi bagerageza kumukwereka kana baki wowe wihenze ukajwira turamena umutwe wihenze ukajwira turakwiye rero ibyo ni ibintu byinshi bimaze bigaragaza yuko kugira mu Burundi dukire bidashobora kugira mu Burundi dukire maze kwangina kandi abasore ibyumviro wowe kujyana h'igihugu wumva yuko tuba turi muri reba zo gusa bidahera rero nk'uko njyewe nkunze kwama ndabivuga nk'ugwaruka turakwiye gukora ibishoboka byose kujya kwaba muri Kenya bariko barakora natwe tukaba kuko igihugu ni icy'iwacu abandi baragitwaye baragitakanze niha munyine igihugu kidapfa ubundi bari baragerageza kukica kuko nta na hamwe higeze hibonekeza ugwaruka mu butegetsi bw'u Burundi rero uno munsi hari hageze kare kubwe duhaguruka tugafata mu mirimo y'igihugu kuko ni cyacu niba tubitaho kugiteza imbere atari twebwe nta bandi bantu bashobora kugiteza imbere rero mu gihe tugifise ubwoba bw'uko umengo dushyikirije uko igihugu kibatwagwa cyane yameje bika birakogwa biri mu gihugu igitwoca dupfa ntitworamba tuzoguma muri ubwo bwoba nyine ntuzoshika rero ugwapa nka twebwe tuve hasi vrema tuve hasi tubohore igihugu cy'u Burundi cyo kihatemba
Theo ari mu Bubiligi abona ko abamenyesha makuru bomenya ko mu Burundi ata amategeko abategetsi bakurikiza
sinuvuga ngo byagishikiye ubu ubumva mumeseje bashatse kubiriza ujya mu journaliste wabo ariko kandi murazi neza yuko ikinyamakuru cyose higize ibyo cyandika cyane radio sira iramutse ivuze tanezereza leta kandi kwa kuyikebura ikirondera kuyitsira murazi ibyashikira radio yanyu nzamba murazi ibyashikira radio europea eka murazi abajournaliste bahunze uko bangana rero abari mu Burundi musanzwe nta burenganzira bafise bwo kuvuga ibitandukanye n'ivyo leta ishaka leta ishaka ibishimagiza byonyine rero kuvya rya bishikiye kinyamakuru wacu ntigisubire kwandika ntigisubire kuvuga je nibaza yuko muri rya ntwaro turi mu ntwaro yo mwishamba nta biryani majambo twokoresha mwishamba aho hakura itegeko ryo mwishamba la loi de la jungle aho akaruta kandi kakamira umwose ukadamiza umuntu uko ashatse rero no tera kamusemerera yuko abamenyesha bakuru bose bifuza kugira ibyo bandika boze baravyitondera kuko nibaza kuko byo byiza dufite umenyesha makuru muzima akumugira ikiziga leta nta kindi ivyo byabaye niyo yabiteguye bariko guhakwa kunyuruza umumenyesha makuru w'ico kinyamakuru nta butungane bwakoze na rwagwego rujejwe gukurikirana byo kumenyesha makuru nta yatangazwa twumvise basoye biyamiriza ivyo byaraye bibaye baraciye bararumira ubu hatewe mabuye nta kintu turumva leta isemerera rero munyesha makuru mugabo bayina mbega ijya leta erega inka ikamwa ifi ari twoyisaba iki fisi nta kifisi nta mukuru igihugu fisi muzima nta bayirongoye bafise bose nuwe sahari ameze nk'agakoko akenda mizuwo aruta
Kalida ari muri Zambia atitera bwoba ntaho rizoshikana abatoteza bamenyesha makuru
Aya ni agenda mbese na Desdede Musanze dore ko shikira kinyamakuru iwacu ingendo yo kugira ngo bacecekeshe kumbore icyo kinyamakuru n'abajonaliste bacu batera ubwoba bikunde bihirije bidasanze by'amatora n'imva nyinshi rero tuzatuma hasana Desdede uko yubatse irafise ingeso mbi yo kurahaba igihe nk'iki kegereje amatora imigambwe abanyamigambwe abanyamakuru abamashyirahamwe yigenga bose yakunze gukoresha iterabwoba gupfunga kunyuruza bakarekurwa cyane ikabatwara burundu ariko ibyo ntibaze yuko atari yo ntumbero nziza y'intwaro ya demokarasi y'igihugu kitegereza kubamo kwishyira no kwitegenja kw'ibyo byiyumviro bya bamwe n'abandi mu gihe nibandanye uku ibyo byango ariko iriyorohereza ariko ibyo kwiyitera ingorane hama muri katoti hazobibaza natwe yuko leta yo kwikubita agashi totezwa ryama rikorerwa abamenyeshamakuru amaradiyo n'amakuru byigenga natwe yuko iyo hazogera igihe katoti ntikamenya akamaro kayo hari igihe nabo hazogera igihe ugasanga bariko baratabaza kahise kavuba ubunyoni harimo ba mbere bashobora kugira impunzi ibinyamakuru byigenga amashyirahamwe yigenga mugabo uwe hageze nawe yaragerageje gutabaza bamwe yasaba ko ari abanzi b'igihugu akabakura mu gihugu abandi akabicisha yarongera abatabaza nabo bikora uyu munsi nibabaze umuryango wa bunyoni ko uyu munsi bunyoni abantu bashoboye kumutabariza ngo uyu munsi bakiriho ko ari izo radiyo zirimo kwaha kwa kumugambo senedefite abaze gukora abasenedefite babikoze nabaze gukora abarundi b'umutima atabegamiye mu bya politike gusa baharanira agateka ka zina muntu n'intwari ibereye icyo rero babyumve ko bashaka bakareka
Nolask ari muri Afurika y'Epfo ati nta bwigenge bwo kumenyesha amakuru buri mu Burundi
birababanje kutubahirizwa mu kazi kawe kandi ufitiye uburenganzira ibireka bikogwe kandi reka babikore mugabo ndazi neza kandi nta murundi n'umwe atazi neza yuko ibintu bizohinduka ashake ahera imyaka igihumbi ashake ahera imyaka amajana ashake ahera imyaka mirongo ibi bizohinduka kandi ababikora bose babibazwe ababikora bose babibazwe ibi bariko barabikora uno munsi mugabo ejo nabo bazokorerwa ibindi mu Burundi turazi neza yuko atamenyeshamakuru yitegereza atabu atamenyeshamakuru na kimwe gihari kidegenza ngo gikore umwuga wacu wo kumenyesha amakuru nk'uko bikwiriye bibereye abariko bapfunga bafunzwe ni benshi rero ntawo haba bivuga ko birebire ngo ntibazi abo bantu cyangwa nango ntibaramenyekana abote yabamenyekana niyo batamenyekanye no munsi birazi utari nkabo uco baca bajyana ibyatsi u Rwanda icyo tuzi cyo ni uko tuzi ko umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi utubahirizwe kandi atamenyeshamakuru n'umwe w'u Burundi ubu ashobora kurangura umwuga wiwe kumenyesha amakuru nk'uko bikwiriye icyo nta muntu n'umwe atabyizi n'abahari ubu bahora bafise ijambo ubu nibanibyo nibankirumve ko nibantibanyice ibi rero ntibitangaje ku bamenyeshamakuru ntibitangaje ku bimenyeshamakuru biri mu Burundi kimwe gusa urumva ko ari ibintu biteye isoni urumva ko ari ibintu bibabaje binatangaje mu gihugu gito nk'iki cy'u Burundi mugabo kikaba kirimo akajagari nk'aka birateye isoni ku butegetsi gushyikaho n'umukomiseri waho akavuga neza yuko ibyo ariko arakora yabitumwe na perezida mugabo perezida gashisaga nta kintu na kimwe ariko aravuga nta kintu na kimwe yakoze ni ukuvuga ko iryo jambo atajyumva cyangwa atabyumvise ni ibintu rero bimenyerewe mu Burundi ni ibintu bitazigera ngo binahagarara kuko ntibavuga niyo ndya yawe ati babikora uno munsi reka batote zimenyeshamakuru mugabo ejo zohinduka
Junior ari mu Burundi avuga ko atabona iyo Burundi buriko buraja kuko barundi batishira ngo bizane
uyu munsi mu gihugu cy'u Burundi ibyo babona ko hari icyo ushoboye cyane hari icyo ushaka kugezaho ku barundi isinzi abacanye bariya bagerageza kurondera imva zo kugwanya gukunza amahoro muri ibi cyanke biriya ariko buriya nimba uwo munsi bakugwanya nuko babona ko hari icyo ushoboye rero sikurije nk'ugwaruka novuga ko ari umubabaro ntangere Nimuhora ntangire kuko ikivu cya Burundi nitubona iyo tushaniye tupfa. Nitubona yambona kazoza abacanye bari yabaririmba. Mbe izoza muri inzira. Izoza mu nzira iyihe. Nk'ugwaruka ndasaba abategetsi bahari uyu munsi bamenye ko bahari hari abandi. Ibyo bazovaho haza abandi. Nari umuntu aribaza nawe ni haza abandi bagatwara uko ngoko bakabureza igufa bacanye bariya bakabuza amahoro bacanye bariya babona yuko abantu barabyara bazobaho mu buzima buwe. Ni uko bakwikubita agashyi bakibuka yuko aho bari hari abandi bagatunganiza abarundi bose mu mice yose amoko yose imigambi yose amadini yose ikaba kubaha bakubahiriza agateka ka kinyamuntu. Umurundi akishyira akiza. Kuko uyu munsi twebwe ugwaruka ntitubona yambona kazoza umukuru w'igihugu yamara aririmba ngo icyo umwaka uryo bizogenda uko ibi yabifashe mu ntoki yasenga Imana ariko ugasanga abarundi twibaza none tujyahe tukavahe.
Dime manca, wewe, ukorwo muka, chatu, wonge, ngume kwibanda, nimucisho, wabanyagihugu tweseke.
Tari kiganiro ndafite ijambo cyashimikiye ku bitero hakoreshejwe amabuye cyabaye ku nyubakwa ikoreramo ikinyamakuru cigenga Iwacu. Mwakoze gutega amatwi Radio Inzamba, tubifurije kururanirwa naho kurinda isango.
Cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.